Ikirabo cyagizwe ku gitero cyitwa Mesanike kiri kwibarabara gendwi nimero 6 muri karitsiye ya Bwiza zone Bwiza hagati mu gisagara cha Bujumbura nkuko vyemezwa na bene ico kirabo hamwe n'igipolisi ico gitero cyabaye nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro. Bamwe bavuga ko bagize ico gitero baje mu modokari batashoboye kubona neza ariko baba babanye bico kirabo baba bamwe mu bari ko bahivunira kanyota bavuga ko atanu umwe yabonye habateye bakamanganiye. Nyanicho kirabo Robert Nyantaba umushinga ntahumuye atubwira uko vyagenze.
Ariko ndaserva murano mu kabare hagati ma bakozi inzoga kugira ngo baserva bakiriya hanyuma bari nko mu masambiri burasambiri hanyuma tujya twumva inkoho barasa masasu menshi mu nyuma batera grenade igwa mu rupango amaikra arakomeretsa abantu na fero de 4 5 personnes n'umukenyezi wanje ari cyaye hanze n'abandi bagenzi biwe babonye umwanya wo kugwa mu muferegi hafi ibarabara kubera ubwoba ntibabonye ibyakobera bivyo ari byo bumvise amasasu nawe yarakomeretse gato n'ibyo nabonye nta bindi byinshi nabonye sino kubwira ngo baraba naba 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 ntabo nabonye n'ukubera gusa ko ntabonye umwanya wo kubira ko nje nari hagati cyane rukira kubwira ngo ngabanye imiziki. Umukozi wanje niwe washoboye gupfa yari kubibarabara twashoboye kumutwara muri Prince Regent muri morgue.
Turetse kuri ico kirabo na station y'ibitoro iri ruhande yacu ku metero nkeya yitwa King Star yararashwe ibisasu bimenagura ibiyo z'inzu y'igorofa hamwe n'ibiyo by'imiduga yari ibitse mu kigo c'iyo station. Umwe mu bakozi bawo z'imiduga yabwiye ijwi rya Amerika ko hari umwana yahakomerekeye ariko atari rwose. Gushika ubu nyenako kabare yemeza ko ata muntu n'umwe canke impamvu yiyumvira yatumye aterwa.
Nta muntu nicura vraiment byambaye ko ni nk'ishobora kuba mu tundi tubare ko nta muntu uzi vraiment nicura nta kibazo nakimugira n'abantu nicyo gituma nta nakimwe nicura no reglement de compte vraiment nta byose urumva aka kabare kamaze igihe kinini nubwo bwa mbere tubona ibintu nk'ibi atari cyagiye baza bakiba amatelefone n'ibiki mubare ariko ni kari bwatewe reglement de compte nta yonzi vraiment oya nta numwe vraiment nta numwe n'upike ka vraiment.
Robert Nyantaba asaba leta kuronsa bene birabo abajejwe umutekano.
Musaba leta ikaduha abajejwe umutekano bakaturindira ku kabare kacu kuko natwebwe hari cyo twinjiza muri leta ariko intererano dutanga none tuzutanga intererano gute natwe tutabona amahera yinjiye nkubura abantu no munsi giye ejo bazotera undi muntu twese turiko turahiga ubuzima giye no guha umwakaruruki wanje giye nta kandi kazi mfise atarakaba. Niko kandishirizwa abana, niko kandishirizwa umugore, niko kanangira minerivari abana banje. None ubu ejo nugaye zobuwande na leta izohahombera, nanjye zohahombera, ndabizi mugabo leta izohahombera. Kuri icyo kintu vraiment nashika kuvuga uko nshoboye kose gutera kamo leta idufashe, leta n'umuvyeyi idufashe natwe tubonekere dukomeza dukora.
Icyo cyiyumviro Nyantaba gisangiye n'abandi banyabwiza batari bake baba abanyamahanga bahaba canke abarundi. Ubu ni umwe mu bo twavuganye
kabisa. Abantu bamaze kugira ubwoba, ubu bari busigaye bwugurura, babonye umuntu yinjiye bakagira ubwoba bakikanga. Ariko icyo nosaba leta, abantu bose bafise ububare, leta ibafashe izirashira abapolisi nka batatu gukabare. Nuwoza kuhatera yoza kuhatera nawe afise amadute kubera azi yuko abajeje umutekano bari hajya hateye nabi nawe arashobora kuhasiga ubuzima. Ariko ahasanze ata umuntu ajeje umutekano ari hajya acyakora ibintu ko yishakiye kandi akamenya yuko agenda ataka ibintu kimukozeko. Ariko asanze ko atawujeje umutekano bari hajya nawe acha yidegembya nyene. Urumva nabakoze iribara ejo mwijoro bagiye nyene nawo ntababonye, urumva bagiye atanyumwe bafashe.
Mvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza igipolisi kimaze kugira yerekana ko ikirabo Mesanike catewe n'abagizi ba nabi bafite ibyo bapfa na bene kirabo Reglement de compte mu Gifaransa. Akabare Mesanike kagiza ka kabiri gatewe muri karitsiye ya Bwiza mu kiringo c'indwi zibiri. Karitsiye ya Bwiza ni imwe mu makaritsiye arangwamo utubare twinshi kandi hadakunze kwibonekeza umutekano muke. Mbere abantu barava mu yandi mazone atandukanye y'igisagara cha Bujumbura baje kuhanywera no kuhatambira na cyane cyane mu mpera z'indwi aho usanga abera, abirabura, amoko n'indimi zitandukanye baje kuhanezererwa. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.